Les radios Hiswi et America. Radio Ijwi ry'Amerika isama nayi Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda ndiyo neza nshuti mu isi dutaramanye muri kumwe na Frederic Mundikije mu Burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha Ubirigi buzo komeza kugirana ibiganiro mu Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina.
Nous avons convenu ensemble que le dialogue restait ouvert, que nous continuerions.
Uyu nicigira cy'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji ajejwe imigendanire y'Ubirigi n'amakungu Sophie Widmesser agira ati twaraganiye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umunyagihugu wacu Rusesabagina twarafashe umwanya turaganira twungurana ibyiyumviro ku buryo tutumvikana ko kuri icyo kibazo hanyuma dufata icyemezo cy'uko ibiganiro bizobandanya mu yandi makuru tubafitiye umuyobozi wa Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yirukanye mu mirimo yabo ba ambasaderi b'igihugu ciwe batandatu biyamirije kudeta yiwe Ishyirahamwe mpuzamakungu rirakeneye mu buryo bwihutirwa amafaranga yo gufasha mu gihugu cya Afghanistani ariko gushika ubu ntiribona aho azova. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu cya Sudani. Umuyobozi wa Sudani General Abdel Fattah al-Burhan yirukanye mu mirimo yabo ba ambasaderi b'igihugu ciwe batandatu biyamirije kudeta yiwe. Ni nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Mu itangazo ryatambutse kuri televiziyo ya leta, General al-Burhan yatangaje ko yasezereye ambasaderi bahagarariye igihugu cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, mu Bushinwa, muri Qatar, mu Bufaransa no mu muryango w'abibumbye i Geneva mu Busuwisi. Aba ambasaderi bari bashyize ahagaragara itangazo rimwe, bose bashyizeho umukono bamagana kudeta ya General al-Burhan. Mu kiganiro cyihariye ambasaderi Nureddin Sati waruhagarariye Sudani i Washington hano yasobanuye ko we na bagenzi be bafatanyije n'abanyasudani baba mu mahanga biyemeje kurwanya agatsiko k'abasirikare kigaruriye ubutegetsi i Khartoum.
Igisirikare cya Sudani kirahanganye n'abatavuga rumwe nacyo babandanije kuba benshi mu kwiyamiriza kudeta. Uyu munsi ku wa kane abategetsi bo ku murwa mukuru Khartoum barahiye bararengwa ko batazokwemera amategeko ya gisirikare, bongera baratangaza ko bazofatanya n'abaharanira inyungu z'abanyagihugu mu gutunganya imyerekano ikomeye mu mpera z'indwi. Itembagazwa ry'ubutegetsi bwa gisivire yatunganijwe na General Abdel Fattah al-Burhan ku munsi wa mbere yaratumye abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bihereza amabarabara biyamiriza intwaro ya gisirikare kandi basaba ko ubutegetsi busubizwa mu minwe y'abasivire. Mu itangazo ryacishijwe ku rubuga Facebook, abashikiranganji hamwe n'abandi bategetsi bo ku murwa mukuru Khartoum ugwiriyemo abanyasudani benshi batangaje ko batazotanga imihoho kandi ko batazokwemera gusubiza ubutegetsi abasirikare. Ibihugu bikomeje mu burengero birabandanya gushyigikira leta ya gisivire. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigendanire Antony Blinken yanditse ubutumwa bugufi kuri Twitter amenyesha ko yavuganye kuri telefone n'umushikiranganji wa Sudani ajejwe imigendanire Mariam Sadiq al-Mahdi. Yavuze ko baganiriye ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zofasha abanyasudani kugarukana leta ifatakibanza ya gisivire. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirakeneye mu buryo bwihutirwa amafaranga yo gufasha mu gihugu cya Afghanistani ariko gushika ubu ntiribona aho azova. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Ayo mafaranga atariko araboneka na mafaranga yo gufasha imiliyoni n'imiliyoni z'abanyafghanistani bahanzwe n'ikigoyi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rikaba rihangayikishijwe kandi n'ingene ryosununura ubutunzi bw'ico gihugu ugezeho umwansi ashaka. Umwe mu bategetsi ba ONU atashatse ko amazina yiwe atangazwa yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ku bibazo vya politiki muri Afghanistani bikwiye kuva mu nzira. Yavuze ko ibihugu hamwe n'izindi nzego zafatiye ibihano Afghanistani bikwiye kubihagarika kugira ngo ico gihugu gishobore gushikirizwa imfashanyo zitandukanye. Mu kurindira ko ivyo bikorwa, ibisata bitandukanye vya ONU biriko bikorera hamwe kugira ngo imfashanyo zirimwo n'amafaranga amafaranga azuhabwa igihugu bishike muri Afghanistani. Ubukene muri Afghanistani si ushasha, ariko bwunyutse gusumba abatalibani bamaze kugaruka ku butegetsi mu kwezi kwa munani. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres akabasaba ikigega mpuzamakungu FMI kotsa igitutu amakungu akongera gushira imitahi muri Afghanistani. Hagataho ico kigega mpuzamakungu cha FMI cyari carahagaritse naco nyene imfashanyo hihutirwa y'amadolari imiliyoni amajana na 40 cyari cageneye guha Afghanistani.
Muri kumura bandanya kumeza ya juhu ijwi jamerika isama anjera i Washington DC mkirundi ili mkia Rwanda mukanya amakuru avugwa mkarele ka Afrika ili ya ga binini. Amakuru ya mkarele ka Afrika ili ya ga binini tuyatanguli ya Rwanda. Ubiligi uvuga ko uzo bandanya kugiranira ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina yatangajwe na Sophie Wilmesse icegera cy'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji yajejwe imigenderanire y'Ububiligi na Makongo. Inyuma yaho abonaniye na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Inkuru twateguriwe n'umumenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmesse ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ubakaba afungiye Kigali nacyo cyabaye mu byo aba bayobozi bombi baganiriye. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmesse ni umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina kimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, minisitiri Sophie Wilmesse yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububiligi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmesse agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'impande zombi. Umuruzinduko yakoreye i Kigali minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo.
Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, de aussi d'échanger nos différents points de vue en la matière.
Twaganiriye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu Rusesabagina. Twafashe umwanya turaganira, turasesengura, twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo. Twumvikana ko ibiganiro byakomeza, tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi. Ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya Rusesabagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi, amateka akaba agomba kongera kwiyandika.
Faut commencer puisque il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet.
Ntacyo ministre w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo. Ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahamijwe ibyaha bajuriye, hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye. Itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho Rusesabagina wari uyoboye umutwe wa MLC-DFLN yakatiwe gufungwa imyaka 25 Mugenzi Habimana Kariste wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20, bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 23. Kugeza ubu ntitwabashije kumenya ko mubajuriye na Paul Rusesa bagena yaba arimo, kuko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga. Ariko umunyamategeko wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye, yagaragaje ko nubwo Rusesa bagena yaba atarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza, kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta, tukivuga kandi ku Rwanda mu gitondo cyo kuri wa kane. Abanywanyi umugambwe Dafla Umurenzi utaremerwa mu Rwanda hamwe n'umumenyeshamakuru Theoneste Segimana bashikanywe imbere ya sentare mu rubanza rwo kwiheza ingingo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Mu nyamategeko ababuranira Gatera Gashabana yasabye umucamanza gusivya iburanishwa kuko abo yunganira batabashije kubona dosiye irimwo ibirego bagirizwa imbere y'igihe. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye kuri telefone na mugenzi wacu ari Kigali Eric Bagirubusa yarishikiye muri sentare.
Eric wiriweho?
Wiriweho neza nawe Venuste Nshimiyimana.
None watugira muri make icyo Maitre Gashabana yashingiyeho asaba isubika rubanza?
Nibyo koko Maitre Gatera Gashabana wunganira abarwanashyaka b'ishyaka Dalpha Umurinzi rikuriwe na Madame Victoire Ingabire itaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa. Aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza. Avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 16 kwezi kwa 10 yabonanye nabo nabwo ngo mu minota 10 akavuga ko dosiye yayibonye mu wejo ku munsi wejo wa gatatu, ariko noneho anayibonye ababurana abo yunganira ntabwo bari bakayibonye. Akavuga ko harimo amakuru mashya bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura.
Hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze iki?
Ku ruhande rw'ubushinjacyaha, umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha, urumwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe umwe kandi yunganiwe na Maitre Gatera Gashabana. Umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko ku rubanza rwihutirwa rw'ingingo yo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bagombye kuba biregura, kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye.
Urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi?
Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yagiye abaza buri umwe umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana. Bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana.
Umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho?
Zenoste, iyo ngingo ntabwo yakomojweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamenyesha ibyo byaha anumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana. Gusa amakuru dufite uko ari abantu 9 bitandukanye n'uko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ribu rwa rwatangaje rukibafata ko ari 6 ubu ni 9 barimo umugore umwe rukumbi, n'ibyaha 5 benshi baragenda baregwa ibyaha 4 ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda. Ni ukuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje naho ubushinjacyaha butigeze bubona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha.
None se umucamanza azongera kumva urubanza ryari?
Nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza, umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha, niba ntibeshya zaba ari tariki 2, nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo.
Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika I Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +25 55 41 kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tubibutse inshuti mwese kamuri kamwe nabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirongera mu Kinyarwanda Igihugu cy'u Bwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe Iryo koraniro rizotangura ku itariki ya 31 y'ukwezi kw'icumi rikazorangira ku itariki ya 12 y'ukwezi kw'icumi na rimwe rizobera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye mu kanya na Desire Rugaragaza yigisha ijanye n'ihinduka ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow muri Ecosse yavuganye kandi na Jado Munziza ayo ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerne Tous twese biratwerekeye mu rurimi rw'ikirundi ari ubujumbura mu Burundi akaba azokwitaba iryo koraniro yimirije kubera mu gisagara cya Glasgow yavuganye kandi na Marc Rugerinyange akorera ishyirahamwe Groupe EIS ECA rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka ishika kuri 15 akurikiranira hafi ibyerekeye ikiyaga Tanganyika n'ukuntu ibintu bitari bike biriko byononekara nk'ibiraro imisozi n'amabarabara mu Burundi nawe nyine ari Bujumbura Desire Rugaragaza aratangura avuga uko abona ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cifashe muri iki gihe ku isi
ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticoroshe kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero uruhi hagati ya rimwe n'inusu dobe cyose sinshobora kuronka ngene ndakivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda hamwe n'amadogre abiri ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe raporo za scientific abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bitera biba nabi cyane gusumba uko byahora
nawe kuri icyo kibazo nyine Jado Nkurunziza ukibona gute ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute
bwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye ama bwa kabiri naho nshimire nabo turiko turasanga ikiganiro y'abariko baratumviriza n'abandi turiko turahanana ibyumviro uko umwigisha wo muri kaminuza aje kwivuga n'ukuri ikibazo cinduka gibiye ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu n'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese n'ukuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka ry'ibihe no munsi kurishika kuri no saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndumurundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo si yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo ejo n'amavuga kuko byinshi yabivuze umigisha ko muri kaminuza ejo n'amavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramo uko mu mutwe kavuga ati reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo nivyashika ntaze avuge ngo nujya dokora cyaho ni leta cyangwa na mashirahamwe mugabo avuge ati reka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga nkorera aho ndi ngerageze ibintu kagibihe ndabigira ivyiwanje nitange atatse nize bisaba nuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka sino bigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza nukuri ikibazo cinduka gibihe ni ikibazo nkora mutima cyane mu buzima bw'umuntu cyane mu buzima bw'isi naco gituma tukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore dukora amaboko mu mwuzu.
Nawe Mark Rugerinyange kuri ico kibazo nyene bavuga ko wakurikiranye nk'ivyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga menshi imbere ariko muri rusangi ubona ico kibazo cibonekeza cyane ko haraba gifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike canke abo baharanira ibidukikije wewe urakibona ko ari kibazo gikomeye cibonekeza.
Murakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe, kiterekeye igihugu kimwe, kiterekeye ikiremwa kimwe, mugabo ni kibazo gihanze ico twokwita ikintu cose caremwe kuri iyi si. Kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza, ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike. Kuko nk'uko mubizi noba hakarorero k'imvura ingenigwa, imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa, hari aho iza ari nyinshi, hari aho iza ari nkeyi, ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara. Ibyo nibyibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera umugabo uwariwe wese akabibona. Rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka. Iyo rero ari kibazo gihanze isi ibintu bigahinduka, no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira. Kuko ndabahakarure kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona, hanyuma rero imvura ikagwa ari nyinshi, imisozi igatsiduka, ibintu bikononekara, abantu amazu yabo akononekara, ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi, uca turima nabi tukabaho nabi, bigaragaza yuko ari ikibazo cari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo. Si ukuvuga ngo ni umunyepolitike canke n'umushakashatsi, mugabo umwe wese ahaherereye. Kandi nibaza yuko dushize inguvu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabihintumbero, nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko nejo nabo nyene hari naho byobagora gusumba.
Nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uko kwezi kw'icumi kwihindagurika ry'ibihe, ku bwanyu ije hageze canke harengeranye gato?
Iyi nama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi ari kuba mu mwaka uheze, sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba. Nibaza yuko ahubwo aba akwiye kuba amanama y'urutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura, abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, eka bose kugira ngo baje hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka. Kuko icyo bariko bararaba si uko si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibi byuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe. Ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda zitegwa muri ico gikorwa eske zirashimishije, umuntu aziravye zirashimishije. Niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi. Amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga nuko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo ingorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe.
Jado Nkurunziza kuri ico kibazo nyene ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe hari intambwe zashyizwe ko irikoraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
nakuje cyane Fidel nkuri jewe uko ndabibona bona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nkuko mu cyavuze muri kaminuza nkuri aya mareta afite ibihugu bya rutura n'aya mareta afite ibihugu bikiri mu nzu y'amajyambere bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushobozi bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifite amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majambe mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye impfa gusa hama novuga yuko nosaba yuko bokwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka ku myaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindababesha atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero nuko wokwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bagwe bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyane n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba abatunzi yaba abakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inyishu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nkuko yabivuze ujya
Mark Rugenyange
yabivuze yabihagarara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igitagwa hari igicegwa kugwa hari igigwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa bakabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo byo bihinduka by'ibihe nacyo gituma twese kubigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munsi hama umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose
Mark Rugerinyange harabaye inama imbere yaho muribaza ko irikoraniro hari ikintu gishobora kuvamo hari umwizero mufise ko hashobora kuvamo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyize mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza
murakoze kuri ico kibazo hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje iyi nama nkuko babivuze si ya mbere kandi si ya nyuma inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki kubanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro je ndibaza yuko hamwe bizogenda neza muri iyo nama hovamwo inama ni ukwita yamaho ibyo tukwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu
Jote mwese mkundi radio izu uja Amerika yugani watu watu uye mwaka kanya wigaru kinga. Tura shimye wagenzi wachu wagizuro hara mwite gurgwa di makuru tukwa shikinje. Tura shimye kani na Dieudonné Cyubahiro ya dufashe kugiranya yugani watu watu uye. Idi yugwe maniwe elawi hegararie. Tura wa shimye na mwenye shuti mwese maduteza matu kikandi tura watu ya kamu. Mwandanye umviriza ibindi wigani ya uji radio izu uja Amerika mugire amahoro mungoro wa mwiza.
Radio America, radio yanje, radio yawe, karagurushinge kumakuru nyaka.